Kirundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tuwahe mngiriwe nchuti wa genzi miku mura kuigigano vizadeo ndundu kilitire numanyo wa makuru mkirunda. Makuru ukuru mngoro wako waga tandatu itariki ya chumini kwezi kwa nzere mbiwi na milongi wina gata tandatu agizoni zingingo nguru nguru zikulikira. Haravugwa ubusuma n'ibidanda zo biriko birononekara ku isoko ya Ruziba iri mu manuko gumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kubera ikibazo cy'ukubura kumuyaga nkuba kuri iryo soko. Nayo bamwe mu barimyo mu ntara ya Burunga bari dogera tunenge twibonekeje mu yandikwa ry'abataronkejwe gushika ubimfumbire yandikwa ryarangiye kuri uyu wa gatandatu. Abo banyaburunga bagasaba inzego zijejwe iby'uburimyi kutabarenganya nyabuna bahabwe imfumbire bakeneye. Bamwe mu banyagihugu bifashishije ikiraro cyo kuruzi akayave gihuza imisozi ya Nkuba na Ruhinga yo muri komine Kayanza bafise amakenga ko imigenderanire hagati y'utwo duce ishobora guhagara umwanya uwari wose kumva z'uko ico kiraro cahengamye gishobora gusenyuka mu minsi iri imbere. Ariko ubuyobozi bwa komine Kayanza burahumuriza. Tafite kandi n'amakuru avugwa mu vyindero n'amakuru agamwe bw'ivyuma na matu yabo na Yesu tudone niyo yanziga menjenge ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe kwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngiro nkuru nkuru ko havuga ubusuma n'ibidandazo ariko birononekara ku isoko ya Ruziba iri mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kubera ikibazo cibura ry'umuyaga nkuba cibonekeza kuri iyo soko. Icega cy'umuyobozi w'iyo soko na Deje Ntunzwe n'Imana Misha ko aheze igihe uburongozi bw'iyo soko busaba uwo muyaga nkuba kuva mu ndinganizo ya kera y'intwaro ariko n'ubu utaraboneka. Yizeza ariko abadandariza muri iyo soko ko hasigaye kumanika insinga gusa kugira ico kibazo gikemuke. Kurikira na Deje Ntunzwe n'Imana.
Cyukuri nta muyaga nkuba uriho. Twaratanze raporo bikiri muri meri ya Bujumbura. Meri ya Bujumbura yarazanye konteri irahari ariko hari insinga basigaje kwinstara bitarakunda ko bazinstara. Raporo twarayitanze muri komine nayo nyine turarindiriye kugira ngo baze benstare izo nsinga kugira ngo abandandaza baronke umuyaga nkuba kuko hariho nk'ibidandazwa biriko biragira ikibazo bivanye n'umuyaga nkuba nk'abinyama aba mafi abo barahura n'ibibazo gusa hari habagerageje barisabira kugatwe kabo muri regidezo barawufise nabandi rero benshi bakeneye kuronka ku isoko ariko taraboneka. Hari n'ikindi kibazo cyo kumugoroba. Hari isoko yo kumugoroba ihorire mangaha iyo iyi ndani yugawe bagaca bajaho hanze ntihabona kubera tamuyaga nkuba uriho. Urumva hatabona n'ubusuma bwa bwinshi iki urumva bisaba yuko baca bashiraho na nk'amatara akikuje isoko imbere n'inyuma kuko ubusuma bupfunguke ko harabo ubusuma bwinshi kumugoroba muri iyo soko yo mwijoro. Kenshi naje niho mbandi ndahava masambiri ijo amaraporo ndayabona ndayumva menshi kandi hari n'ibyo naje mpora nibonera bivanye no kuba abo baba bafashe bivya amatelefone amahera ugasanga umuntu ariko arasuma umusoma nabaciye inyuma kandi yirutse mu bantu benshi kwera batabona biragorana kumubona. Hari igihe bamufata n'ikindi gihe batamufata.
Na Deje Ntunzwe n'Imana akabicegeye cy'umuyobozi w'isoko ya Ruziba bamwe mu barimi bo mu ntara ya Burunga bari doge tunenge twibonekeje mu yandikwa ry'abataronkejwe gushika ubu imfumbire yandikwa ryarangiye kuri uwa gatandatu. Abo barimi bavuga ko ari abatemerewe kuvuga uburinganire bw'amatongo yabo bakemeza ko bahisemwo kuvuga hato bakamenyesha ko basigurirwa n'abafundi b'indimo ko batandika aho baba batabonye kandi batazi. Abo barimi basaba inzego zijeje iby'uburimyi ahiburunga kutabarenganya nyabuna bahabwe imfumbire bakeneye. Iyi nkuru tuyikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya ariko tukayumva mu ijwi rya mugenzi wacu Odironkeje Imana.
Bamwe muri abo barimyi bo mu ntara ya Burunga bavuga kwiyandikwa kubijanye n'ifumbire ritari ko rigenda neza. Bemeza ko ifumbire bandikirwa idahuye n'uburinganire bwaho barima kuko abafundi b'indimo banka kubandikira ifumbire basaba bitwaje ko baza amatongo yabo. Ibyo barabyiyamiriza kuko harabusanga bafise amatongo ku mitumba itandukanye.
Nukuvuga ugiye kwiyandikisha bakubaza ngo ufise ahantu hangana gute kandi bakakubwira ati ukavuga ko urima ahantu hanini nitwemera nawe hari gihe ubu hafise aho hantu hanini kugutinya yuko niwa havuga bahava baguha iyo yo biyumviye ukacupfa kuvuga nyene hatoyi hagereranye.
Abo barimyi bavuga ko amwe atacokogwa abatari bake botegwa n'inzara kuko batazoshobora kurima aho bahora barima bigatuma hatera inzara.
Ingaruka mu miryango urumva ko abana bamwe bamwe bashobora kuza gucya baza kuyiba kubera batazoba bakibaka ibyafungura nk'uko barababironka.
ikibabaza bamwe muri abarimyi nuko atanu wemerewe kwiyandikisha ku mitumba itandukanye kuko ngo bababwira ko ohirahira kiyandikisha ahantu hatandukanye azofatwa nk'umusuma
nkaje wesanzwe ndima ahantu hapima imetero amajana 2 ku majana 2 mugabo kubera natewe ubwo bati ukavuga hanini byose zobubyisha naciye mvuga ati ndima ahantu hapima imetero ijana n'itanu ku mirongo itanu baca bampa agafuko kamwe kwariko nzogombora ibyo bintu rero ntibyanegereje na gato
bamwe muri abo barimyi basaba bafunda ibindi mo kubanza kugendera abarimyi kugira babone aho basanzwe bakorera ubunimyi baheze babandikira ifumbire ihuriranye n'uburinganire bw'indimo bafise ibyo biruko kandi mu gihe abatari bake hageze ku munsi wa nyuma w'iryo yandikwa bavuga ko batari yandikisha abandi bakemeza ko batazi ko yandikisha abaheraniwe ifumbire canke rirabo murimyi wese ariko naho biruko umushikiranganje w'ikigega ca leta Lendi Kumana akabaheruka kumenyesha ko abarimyi bose bo kwiyandikisha kandi umuntu akavuga ko kwifumbire huye na harima
udiro nkeje imana tuve ngo umuntu ko bw'igihugu twerekeze mu baruko bw'igihugu ariko tuvuga ivyinyubako hamwe mu manyagihugu yifashisha ikiraro ca kuruzi akayave gihuza imisozi ya Nkuba na Ruhinga yo muri komine ya Kayanza samakenga kw'imigenderanire hagati y'utwo duce ishobora guhagarara umwanya wari wose ku mvo z'uko ico kiraro cahengamye gishobora gusenyuka mu misi iri imbere bagasaba rero ko cosanugwa kugira ngo imigenderanire ibandanye ubuyobozi bwa komine Kayanza bumesha ko isa ngo yico kiraro risaba uburyo bwishi komini toronka ariko ko mukurindira hagiye gutambikwa ku biti birebire kugira ngo abantu n'ibintu bibandanye birengana mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera twakora mugenzi wacu Jean Nahimana
ico kiraro cyo kuruza Kayave gihuza imitumba ya Nkuba na Ruhinga muri kino gihe cyarahengamye abagendesha imiduga n'amapikipiki bakaba batakigisha ko kugutinya kugira amasanganya muri ico gihe abagendesha ivyuma vy'imoteri baca barinda kuzenguruka baca ahitwa imparamirundi aho bavuga ko bagira urugendo rurerure ikindi gitera abanyagihugu ubwoba nuko nkubu ari mu gihe cy'imvura babona ko gishobora gusenyuka burundu n'ivyaba bigahuhuka bagasaba rero ko shosa nurwa vuba na bwango kugira ngo imigenderanire ibandanye hagati y'uto turere kuri ivyo Godefranio Nizie musitani wa komine Kayanza amenyesha ko isanurwa y'ico kiraro risaba ivyigwa n'ubuhinga byinshi hamwe n'uburyo bw'amafaranga komine itoshobora kuronka akavuga ariko ko ikigiye gukorwa cihutirwa mu kurindira ko ibikorwa kuri sanu by'ukugisanura nyeze na bikorwa hagiye gutambikwa kuri urwo ruzi ibiti birebire kugira ico kiraro gishobore guhita Godefrani yone zigiyongera kandi amenyesha ko ikimanga cyo ku musozi twiri muri kino gihe kiriko kirasatira ibarabara ry'imigenderanire riva imparamirundi igerekereza ijene kigiye kubakwamwo inkingi hagati gisuko mwivu mayaho hace haterwamo imisuna y'ukomeza isi muri komine Kayanza n'intara Butanyerera Jean Himana kuri radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture makuru ya carabandanya ku isaha 12 n'iminota 24 ubuyobozi bw'intara ya Buhumuza buvuga ko hakenewe intebe zirenga gato 448 kugira abanyeshuri muri iyo ntara bashobore kwicara neza kandi bongere bige neza ivyo vyashikije kuri wa gatano na buramatara rongo iyo ntara mu nama yahuje indongozi zaho mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi uwo mutegetsi amenyesha ko hamaze gutangwa amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni amajana 7 amafaranga y'amarundi gusa kugira ngo hakogwe izo ntebe nshasha mushikiranganje wa mbere we asaba ko kwandikwa intebe zikenewe kugira ngo ikibazo cy'ubukene bw'intebe kivugwa mu mashuri gitorege umuti aho mu ntara ya Buhumuza twakora mugenzi wacu Pantaleon Ntakaruta Imana
nkuko vyashikirijwe na baramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere kuri wa 16/0/2026 mu nama umushikiranganje wa mbere yagiranye n'indongozi zo muri iyo ntara intebe 448 n'amajana 311 nizo zikenewe gukogwa kugira ngo buri munyeshuri w'intara ya Buhumuza yicare neza aha yerekanye ko intebe zishika 1,013 zose zikenewe muri komine ya Muyinga ariko ku mafaranga yari amaze kuboneka ikaba yaronkejwe 3,000 gusa nayo komine ya Cankuzo yo ikaba yari imaze kuronswa intebe 500 mu ntebe 2,500 bikenewe mu gihe kandi yo yarugwa mu zikeneye intebe nke hanyene buramatari yongera ko k'intara yahawe imiliyoni 700 gusa nk'amafaranga agenewe icyo gikorwa cyo gukora intebe mu ijambo ryiwe umushikiranganje wa mbere Neston Ntahonuye akaba yamenyesheje ko haguye kwegeranya ubiharuro by'intebe zibuze maze iyo ntara ikongerwa amafaranga akaba yanagiriye ko yibutsa ko ari nayo mpamvu leta yashyizeho amafaranga agera ku miliyari 18 kugira ikibazo cy'intebe zibuze mu mashure n'abanyeshure bicara hasi nico ngire kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi mu ntara y'ubuhumuza Pantaleon na Karutimana Radio Indundu Culture
hagata urunani impunza amasindika akorera mu gisata c'indero mu Burundi FENASEBE ko rubona ko amategeko ari karahinyanyugwa mu by'indero yoza akosora tunenge twibonekeza mu gisata kuva habaye impinduka mu by'inyigisho zabaye mu mwaka wa 2012 urongo y'ugo runani asigura kwizo mpinduka zatumye mu bumenyi kubaregwa busubira inyuma Antoine Manuma saba kandi kwivyavuye mu nama rukoko mabijanye n'indero yabaye mu mwaka wa 2022 byoshigwa mu ngiro kuri Kira Antoine Manuma.
Gisata c'indero cugarijwe n'ibibazo byinshi. Bimwe bikava ku mpinduka zaranze gisata c'indero kuva mu mwaka wa 2012 haza ishure shingiro. Impinduka zakozwe zatumye haza amashure inyuma y'ishure shingiro hakuweho igice ca kabiri c'amashure yisumbuye. Zatumye ubumenyi n'ubushobozi bw'abanyeshure busubira inyuma kubera integuro z'ivyigwa zirimwo utunenge kwiyongera ku bihengeri abana badugana bavuye mu mashure shingiro. Inama rukokoma tunganijwe mu gisata c'indero umwaka wa 2022 yari yatanze intumbero ibereye kuvyohinduka kugire hano vera kinyigisho kagarukigwe ariko byinshi ntibiraja mu ngiro niko amategeko agenga igisata c'indero n'inyigisho ariko arahinyanyugwa dusaba ko yoza yisunga intumbero yo guteza imbere akanovera kinyigisho yemejwe ho cakurikira uhinyanyura integuro z'ivyigwa tugasaba umushikiranganje w'indero yokoranya inama abegwa n'ivy'indero kugire habisuzumwa yishigwa mu ngiro y'ivyasabwe mu nama rukokoma ya 2022 kuko ari umushinge w'ivyo hinduka ariko ivyo bitegerezwa gushigikirwa no kongereza uburyo bugenewe igisata c'indero gire haboneke abigisha amasomero bikoresho mfashanyigisho intebe bikwiye agahembo kabigisha ni ngombwa kongerezwe kugire bareke gutakazi kuko bizokwama bihungabanya igisata c'indero
Antoine Manuma kabarongoye runani mpuza amasindika akorera mu gisata c'indero mu Burundi FENASEBE mu gisata c'inkino agafashanyo gahabwa imigwi ikina higanwa gishiramo gy'urukino rw'umupira w'amaboko basketball mu Burundi kagiye kugwizwa na kabiri bitumwe nuko imfashanyo y'ishiramwe Brarudi yaha ishiramwe Febabu cyongerejwe umuyobozi w'iryo shiramwe Aloyse Ntakirutimana yemesheje kuri wa gatandatu mu nama yo kwemeza inzego zigiye gufashanya n'ubuyobozi kuyobora iryo shirahamwe yemesheje ko iyo mfashanyo izotuma imigwi itegura neza gusumba uko ibyahura
dore kugira amasezerano n'ishyirahamwe ry'ibinyobwa Brarudi kuko murabizi neza ni badufasha bimwe bita sponsor ni badufasha gutegura inkino rero twarahejeje amasezerano twaranayasinye hagati ya Amstel na Brarudi hahindutse izina kera yitwa Vitalo ubu zokitwa Amstel rero tuvuye ku mazi tukaja bwahiye na twegwe nyine twaravuze tuti ni muturabe giza nico gituma intererano sponsor twahora turonka muri Brarudi yagwijwe na kabiri n'ukuri tukaba dushima umuyobozi arongoye Brasserie mushinga na Rabokasa kubona yatwemereye gushobora kugwiza na kabiri intererano twahora turonka muri Brarudi imigwi ni aho rushobora kuronka imfashanyo zikwiye bivanye n'ubushigikizi turonka mu ishyirahamwe Brarudi ariko ubu rero ko twashoboye kugwiza na kabiri intererano twaronka muri Brarudi ndukuvuga ko iyo ntererano izogira icihinduye icifashije imigwi iri mu mahiganwa nico kintu mbona novuga yuko arakunguko kagaciro dufise kuva amasezerano kwa dufitaniye n'ishyirahamwe Brarudi ahindutse
Aloyse Ntakirutimana akaba ari umuyobozi w'ishiramwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball mu Burundi ni nawe turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 n'iminota 30 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenza nje mwese cyo yatereye kugira amakuru aboneke nkengurukire kandi amatu yabo na Yesu yamfashije mwabwi ivyuma cyo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze ko namugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane